mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri saa 10:00 muri 10 na Jude Diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya abajeje intwaro ku rwego rwo hasi nawo mu gisata cindero mu Burundi bapfukafuka mabi afatiye kwihotegwa ry'abakenyezi kwera ibiturire baragabishwa
ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje kwakira abakoya amabi afati kugitsina byerekana ko ibice birenga 85% kwijana by'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme.
Uyu ni Joseph Butore nicegera cha kabica umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yatanguza icese sekeza y'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi yakoregwa abakenyezi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye abarovyi bo mu kiyaga ca Kivu ni ku ruhande rw'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda basaba kongererwa gashahara. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Mwongere musangwe ikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Burundi kuno wa kabiri bwatanguye isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi yakoregwa abakenyezi. Isekeza ryatangujwe cese muri komune ya Bugabira ni mu ntara ya Kirundo. Abafukafuka canke abahishira abagirwa nayo mabi baragabishwa mu gihe abazokwitanga mu kuyarandurana n'imizi bemeregwa kuzoshimirwa. Mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze atugire ku muriri wino nkuru.
Kuba hari umunsi wahariwe kugwanya amabi yakoregwa abakenyezi ntibisigura ko akoregwa abagabo yirengagizwa. Joseph Butore icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yarahagarariye ku izina rya Leta y'u Burundi ibirori byo gutanguza icyese iminsi 16 yari kugwanya amabi akoregwa abakenyezi ati nta kaburimvu.
Ibiharuro bishikirizwa n'ibigo bijeje kwakira abakoreye amabi afati kugitsina byerekana ko ibice birenga 85% y'abahura nako kabikabishe ari abakenyezi n'abigeme. Byumvikana ko uyu mugwe utegereza kugitabwaho kurusha ayo mabi tuvuga ari mice kwinshi. Hari ugushashuzwa ku nguvu, hari ugukubitwa, uguturubikwa, hari no kwimwa ijambo ugasanga umutenzi nashobora gushikiza icyumire ciwe mu rugo. Ikitavuze cyo ni ukugira uruhara mu ikoreshwa ry'itunga ryo mu rugo. Hari naho aba bana bicana
ko ibiharuro by'abakorerwa ama biboneka nk'ivyiyongereye. Martin vy'abandi arongoye ubushikiranganje bw'agateka ka muntu imibano n'iterambere ridakumira arabiha insiguro.
Turavye ukuntu vyama vya bigo bijejwe iterambere ry'igo n'imiryango abarundi kazi basigaye bavyitura kugira wumviritswe, kugira babaronderera umuti y'amabi atandukanye baba bakorewe bigenda byiyongera. Hari n'abihenze ku biharuro bavuga yuko byaba byaduze, ariko twebwe mu isuzuma twagize twasanze yuko ari aya masekeza yagiye arubahura.
Jeanette Ken umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe yegamiye ishyirahamwe impuzamakungu ni mu Burundi ati ibitigiri by'abakenyezi bakorerwa ihohoterwa si byo byoza imbere.
Il y a les chiffres collectés parfois des centres qui abritent les femmes victimes.
Hari ibiharuro byegeranywa n'ibigo byakira abakenyezi bahohotewe, ariko ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abakenyezi si ikibazo cy'ibiharuro. Umukenyezi umwe gusa ahohotewe, twese dutegerezwa guhaguruka kuronka igiharuro nyezina cy'abakenyezi bahohoterwa. Ntibishoboka, igikenewe n'ibikorwa n'ishyaka ryacu ugutuza ayo mabi.
Qu'on doit faire pour mettre fin à cela.
Abajeje intwaro ku rwego rwo hasi nawo mu gisata cy'indero basabwa n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu kuvavanura n'ingeso yo gufumbatishwa kugira birabire hirya imbere y'ababataka bahohotewe ngo batunganirizwe. Abakenyezi bahohotera abagabo nabo nyine baragabishwa. Joseph Butore avuga ko abazo babitanze mu gisata cyo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi bazoza barategwa intege ku rubanza nkuru.
Turasabye ubushikiranganji n'abandi bakorana ugutegura ibisekeza ko mu mwaka uza mu gihe nk'iki bozoshira habona amashyirahamwe cyangwa abantu ku giti cyabo bazoba bitanze gusumba abandi mu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abigeni. Tukifuza ko bene abo bantu cyangwa bene ayo mashyirahamwe boza barashimirwa kumugaragaro
ariko harakarimba intarengwa kubiyemeje kuja muri ubwo rugamba
abafasha ubushikiranganje muri ico gikorwa y'abamashira hamwe y'abarundi canke abanyamahanga twabibukije ko atawohirahira ngo yikinge nyuma y'urugamba azanye ibyiyumviro byo kuzimanganya imico n'imigenzo ya miranga barundi kazi abubatse n'abatarubaka
intara ya Kirundo yatangurijwemo isekeza ya iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa bakenyezi iza mu kibanza ca gatatu mu Burundi mu kuboneka mu abakenyezi bakoregwa amabi imbere hari intara za Gitega na Muyinga urubanza rwo gutanguza iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akoregwa bakenyezi mu Burundi rwitabiriwe n'abasiranganje batatu abaserukira ibihugu byabo n'amashyira hamwe mpuzamakungu mu Burundi hamwe n'abatorewe guserukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yavugwa mu Rwanda tuyahere ku bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga cha Kivu kiri ku ruhande rwa karere ka Rusizi mu rurengerazuba bw'ico gihugu n'abakoresha babo batari ko bavuga rumwe ku gahembo gahabwa umurovyi abarovyi basanga ibihumbi 8 baronswa ari nkica ntikize mu gihe basebuja bo basigura ko ayo mafaranga akwiriye idonido numenyesha makuru wacu Temisokre Mutijima yaganiriye n'izo mpande zose
Ni mu masaha y'umugoroba bashyirijwe ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi ako n'akamo k'abarobyi bashotse Kivu bagiye mu kazi kabo n'akazi bakora kuva mu masaha y'umugoroba bagakesha ijoro mpaka mu gitondo benshi muri bo bibasaba gusiga imiryango yabo nibura mu gihe kigera ku kwezi bakakimara bataragira imuhira ndetse gishobora no kurenga bitewe n'aho amakipe bakoreramo yerekeje muri aya mazi magari y'Ikivu bakora mu buryo bwa nyakabyizi bakorera abanyiramataro bariyo bita amakipe abo nabo bakabahemba amafaranga ari hagati y'2,708 y'u Rwanda mu gihe kingana n'iminsi 23 ni amafaranga abarobyi babona nk'intica n'ikize
yembo usanga ari gice cyane kubera ko yirebye imisi 22 cyangwa 3 2,800 bari amafaranga make cyane
tubimusoze baratubwiye ati ni 2,800 turi bugendera bya 2,800 ejo wagera igihe bakubwira ati habonetse 5 kandi baziko ukeneye mituweli baziko ufite urugo baziko ufite abana kandi ibyo byose ntaho ni bariburirebereho
mate cyane nyine ugutegeka gukubita ryanje ntabyo nukubura icyo dukora
bijyanye n'iki gihembo bahabwa kuri bamuretse n'iterambere no kwita ku bagize imiryango yabo biracyari ingora abahizi
maze imyaka 32 nkora umwuga w'uburobyi none urebe ndashaje
none ku myaka 30 umaze kugera ku cyumaze gukuramo iki
uretse kurya gusa se hari ikindi nakuyemo ntake abantu ubwabo ubu ngubu umwana asigaye yitungaga ubwo ni gutyo nyine yamaze gukura ikivo kiramutunga byagenda gute
aba barubyi bavuga ko bababazwa no kumva banyira makipe babwira ko na bya 2,700 cyangwa 8 bemerewe batari bubicyure iyo umusaruro warumbye nyamara mu gihe warumbutse nta n'ikiyongeraho
mu gihe twabonye umusaruro ndi bavuga ngo reka tuwe n'agahimbaza musiki tubahereze wenda ngicumi cyangwa 12 noneho iyo twawubuze niho batwereka ingorane yagize akatwereka ngo wendure murahembwa 5 ngo niyo mfite ngo murihangane tukibaza noneho kuki iyo twabonye umusaruro atatubwira ngo twabonye umusaruro uyu nguyu wenda reka nanjye mberengerezeho 2 iki kintu cyaratugoye cyanadushenguye twabuze naho ubwo twakivugira
bagasaba rero inzego zibishinzwe kubafasha igihembo cyabo kikaba cyakwiyongera
twebwe nk'abakozi cyo twifuza hano kuko amakoperative yagira iki akora akaganira tukiga ku mushahara w'abakozi tugomba gukorera wenda ukemezwa natwe ubwacu nk'abarobye tukagira koperative tubarizwamo
nibura twifuza yuko nibura bajya baduha 20,000
niba hari ukundi wenda ubuyobozi bwazatwitaho bukarebaho bwatuk uraho iki kintu wene tukaje duhembwa natwe nka 12 ngahe byibura ku kwezi cyaruta
icyakora ku ruhande rw'abagize ihuriro ry'amakoperative akora uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi ho igihemba bahabwa kirahagije bwana Nzeyimana Jean Claude uri kuri ati
bigendana nyirizina nuko mu mazi hahagaze iyo rero nta musaruro uhagije urimo turongera tugahura tukavuga ngo si umukozi yakagombye kubahembwa ibingana bite kugira ngo bya bikoresho na byakoresha bizabashe kwisazura muri make biba ari ibintu bifite umurongo ariko mbona tugerageza kubishyira ku murongo ibyo babona byari ibyo byakagombye kuba bihagije
mu gihe izi impande zombi zitemeranya ku gihembo cyakabaye gihabwa umurobyi inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zatubwiye ko zidashobora kwinjira mu micungire n'imihemberwe y'abarobyi kuko ari abakozi b'abashoramari bigenga Bwana Kayumba Efuremu yobora Rusizi yabwiye Ijwi rya Amerika ko uretse kuba abo barobyi bagana ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'umurimo bikabahuza n'abakoresha babo bo nk'ubuyobozi bwite bw'akarere ntacyo babikoraho. Aha mu karere ka Rusizi habarurwa amakoperative y'urobyi agera kuri 7 ahuza ba nyira makipe y'urobyi. Abo bose rero nibo bicara bakagena icyo gihembo gihabwa umurobyi wa Nyakabyizi, ariko we nta rundi ruhara bigizemo. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye mu kanya tubabwirije agateka k'umwana mu gihugu cy'u Burundi, ariko tubanze tugume mu gihugu cy'u Rwanda. Aha mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru y'ingene ikigo Maison Shalom citeguriye gufasha ugaruka rw'abarundi rwahungiye Kigali mu gihe cy'u buruhuko bw'inweri.
Abana b'abanyeshuri bariko barandikwa kugira ngo bazomare uburuhuko bariko bariga ivyerekeye imico n'akaranga n'abafise imyaka iri hagati ya 12 na 20 bagizwe hanini n'impunzi z'abarundi ya Mariki Gomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi kivuga ko n'abanyarwanda bavyifuza bazokwakirwa gisigura ko kitokwibagira igihugu c'abakiriye. Madame Wilhelmine Wibereho atwara igisata c'inyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye muri ico kigo yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu vyo bategekanirije ubwo rwaruka n'imiyabaga harimwo n'ivyakahise ku Burundi hamene ntambo kavukire.
Icambere coco baronke ico no vuga mu Gifaransa occupation. Hanyuma kandi abo ba jeune bashobore kuhigira ibintu bitandukanye, kwiga kuvuza ingoma, kwiga gutamba imbyino z'ikirundi canke z'ikinyarwanda, kwiga icongereza no kuvuga ku ico bita mu Gifaransa ku renforcer, kuko nko mu Barundi murazi yuko hariho bamwe bavuye Burundi turi muri twiga mu rimi c'Igifaransa bashitse no rero bitaborohe, harimo no kwiga ico no vuga informatique ku bantu babikeneye, kandi hazoba n'ico no kwita ama séance d'animation hamwe dushobora gutumirira nk'umuntu agashobora kwigisha bwa ibintu by'akaranga akahise ku Burundi turose n'umunyarwanda hashobora kuza kudufasha. Ivyo byose ni ibintu bizokorwa muri ico kiringo. Tuko turagerageza turabe ntiduhave duta n'umuco, tugume muri wa muco y'aba Barundi twa turi mu buhungi n'abanyarwanda bari ngaha anye tugarda umuco.
Bamwe muri urwo rwaruka barashimizwe nyigisho bagiye guhabwa igihe cyose bazomara bari mu buruhuko.
Jenny Gaunziem nje kwiga icyongereza kiradufasha cyane nko kugenda ahantu ashobora kwidebuta ukavuga ati ndiko ndiga icyongereza kangende nk'ahantu nabo bavuga icyongereza birafasha cyane gukomunikana n'undi muntu utabu azi icyongereza cyane ugasangana na kindi kirimo azi nawe ugatumenya nyine ukamenya ukuntu wita. Ariko hari ibindi bako barategura tuzokwiga jerekanye na bintu byikoranya na mbaga informatique gutamba danse nivyo navyo two turavyiga biraza kandi cyane ndabikunda mu buzima.
Murakoze je ndiko negura kwiga informatique kubera uko isi igenda itera imbere nako na technologie igenda itera imbere. Nararabye sanga informatique niyo yofasha mu buzima bwanje bwa misi yose nko kurundi peut-être amezeze nk'ishuri nkazo kwidebrouiller nka deposa nkano mu Gasper Cafe natanguza na Gasper Cafe niyo mpamvu naje kwiga informatique niga mu 11.
Ikigo Maison Shalom catangaje ko iyindi ntumbero yo kubitaho igihe cy'uburuhuko ari kugira babarinde gutwagwa n'ingeso mbi zitandukanye. Ubona ko benshi muri bo bafise amaraso ashushe kandi bageze mu myaka yo guhendwa no buhumbu
na cyane cyane kuko murabona mu kiringo cya vacances aba benshi barasanga baje mu bintu bitandukanye, hari urwaruka ruja mu nzoga, hari urwaruka buja mu bintu byo kunywa urumogi, amatabi, ja mu buhumbu, eka n'ibindi bintu. Maison Shalom irafise cyo rwa mu France ama valeur. Dushaka rero gusangiza n'ubwo rwaruka kugira ngo bamenye na cyane nk'abo b'impunzi murabizi ntivyoroshe. Turashaka ko dusangira ibintu bimwe bimwe na cyane cyane iyo message ya Maison Shalom kugira ngo turabe yuko bubandanya babaho duco no vuga mu Gifaransa muri dignité. Kugira ngo tugire icyo cyiyumviro nuko hari habavyeyi bamwe bamwe bagiye baratwakura batubaza ati mbega ati nta kintu mutegekanya mu gihe cy'uburuhuko. rero cyo turanavyumvira cyo dufitanya n'aba bo mu bavuzi b'ingoma nabo nyene bari bagize ico cyumviyo tuvuga tereka rero tubahamagaye
nagitegereka none kizwi cy'abazokwakigwa ariko ico kigo kimenyesha ko ababyifuza bose atanumwe azosubizwa inyuma ikindi nuko nabigisha muri ibyo bisata byose bahari gihamagarira ababyeyi kurungika abana babo kugira ngo nahari impunzi bagume bafise imico n'akarange k'igihugu cabibarutse bye clave ni inkuru Kigali kugijwe ya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi bijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU gitahabana ku isi UNICEF no mwaka rivuga ko gihaye ihangiro ry'uko umwana wese ahari abahatunganiwe mu kujanwa mu mashure no gukingirwa ivyo byose byozabera intambamyi iterambere giwe biruko mu gihe kibazo c'abana batwagwa mu yayuramutwe abatwagwa muri politique n'abarara mu ibarabara bigishashe indava mu Burundi mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagiranye mu kanya na Dieudonné Nahimana aramutswa ishami New Generation gishinze gufasha abana mu ibarabara hamwe na Ivan niyo mwungere we arongo ishirahamwe Association de Football de Cadet de Muha rimenyereza abana batoye muri commune ya Muha mu gisagara ca Bujumbura bagarutse kuri ivyo bibazo bikivugwa mu gisata c'abana mu Burundi Dieudonné Nahimana niwe yatanguye avuga uko muri rusangi ikibazo c'abana mu ibarabara cifashe muri ico gihugu tubatega biri
ikibazo c'abana sanesane ku bana bwo mu ibarabara navuga yuko hari intambwe yatewe mu kugerageza gutora inyico kibazo ariko sinzira aba intambwe ishemeye kubera ko akiri habandi bana aguma baza mu ibarabara nabo bagerageje gukugwa mu ibarabara mu buryo novuga leta yatunganije bitara babere inyishu nyene byo kuri kwibazo byabo batanzwe bafise ariko tuvuze abana muri rusangi nibaza yuko hacari ikibazo cuko agateka k'umwana muri bino bihugu bya Afrika cyane cyane mu Burundi katarubahirizwa neza kubera ko usanga umwana akiri muto akoreshwa ibikorwa byinshi naho bafise abavyeyi ugasanga akora ibikorwa birengeye inkomezi ziwe kubera ko ariho umuco ukumva k'umwana ari wo gutumagiza ugasanga rimwe rimwe byatumye bihohotera agateka kiwe rero navuga nti ntibiraba ibintu bishemeye nk'uko umuntu yovyifuza naho hari intambwe zimaze gutegwa
nawe Ive niyo mwungere icyo kibazo kibona gute
eh turi ko turabira bino misi kuva navuga yuko ubundi bugiye mu kaga ku 2015 agateka kiwe karameze nk'agahungu bagabana gatoyi kubera turabye ubuzima ababyeyi abantu babayeho muri iki gihe twasanze iro tuva dusanga ababyeyi batakiri umwanya ukwiye wo kwiyokipa n'abana babo ngo bicare abahindero mugabo ubiruka zarondera uburyo bwo kugira barafa abana babaho ubundi navuga yuko umwanya wo kubaha indero wo kubahanura utakiboneka cyane ubitaho cyane cyane kurondera ibibabeshaho tukaba dutanze tuzi yuko umwana atabeshwaho n'izafungura gusa n'ibiki arakeneye no kubahirizwa mu gateka kiwe turiko turaraba rero agateka k'abana muri ino minsi usanga n'abana bagerageza kurondera ibishaka gufasha umuryango kugira babeho yego cyane cyane bagerageza kuvuga
Dieudonné mu ishyirahamwe rya New Generation uwo munsi mpuzamakungu hari umwana mwahuhimbaje gute
wabaye umunsi nk'uko dusanzwe bikora mu bikorwa bya misi yose kubanira kwiyumvira mbega ni igihicokorwa cyane cyane kugira ngo abana batoyi usanga bagiye muri bya bigo aho bashizwe ku nguvu kugira ngo batorerwa inyishu ari zo gusubira iwabo boshobora gufashwa kugira ngo atega kabo kubahirizwe wabaye umwanya wo kugira ibyiyumviro gucara hamwe kwiyumvira umugambi tugira dutangure gukora hamwe na wa mugwi umupira w'amaguru w'abana bahoze bamwe barabara bavuye muri Moscow tuvuga tuti ko barako batayiteka igihugu igihugu kikaba teriteka nabo nyene yuko ari byiza yuko biyumvira ingene bagendera ibyo bigo aho bari kwaregeranirizwa abana bahoze bamwe barabara kugira ngo barabe ingene bafashwe babara ingene boshobora guhanura n'ingene bofasha gutorera inyishu ku bibazo bimwe bimwe byihutirwa by'abo bana icyo cyabaye cyane umwanya wo kwicara hamwe kuganira kuraba ibikorwa tugiye gukora kuva muri iyi minsi cyane bizokorwa n'ujya mugwi w'umupira w'amaguru wavuye mu Rusiya
uwo mugambi mwawuducira ku mayange muri make
yego umugambi ufite intumbero yo kuraba cyane abana haba abana bagiye bashyizwe mu bigo kugira ngo baronderegwe iwabo kugira subizwe iwabo hari ibigo bitandukanye bijya no hino kimwe mu kigo two turaraba cyane ikigo kiri tugomba kugendera cyo mu Rumonge hakaba rero n'abandi bantu usanga ku bw'impamvu zitandukanye bari mu mabohero ushobora kuba ari kubera ko bivye cyane ushobora kuba ari uko batwawe kivunga hamwe n'abandi ugasanga batwara umwanya kugira ngo bashobore gusohoka kugira ngo tubafashe kuva muri ivyo bihe babarimwo ariko cyane cyane n'abandi usanga ari ukubera ko bavukiye bagakurira mu mabohero turazi yuko ariho imigambi isanzwe ikorwa na leta na UNICEF n'abandi kugira ngo bashobore kubafasha ariko tugomba kugira ngo natwe dushobore kugira ico duterere bikiye cyane cyane mu bijyanye n'iby'inkino ubu rero ujya mu gihugu wagiye guserukira Burundi mu Rusiya abana bazamwe barabara uzogendera ibigo bitandukanye n'amahoro atandukanye turamaze gutangura kubikora nko ngaha ibujumbura cya Bujumbura aho hari abana twafashije gusubira muhira no kurondera iyo baje bava kugira ngo bave muri ubwo buzima bwo kuba basa n'abapfunzwe kandi usanga ku murere rimwe rimwe atari amakosa bakoze kubera ko baye mu kivunga kubera ikibazo cyo kiragaza gutorega umuti mu buryo bwihutiwe
yego nawe Eve niyo mwungere wo munsi mukuru hariwe umwana mu ndu biheze mwawicariye gute mwabuhimbaje gute
mu bisanzwe twaraduteguriye ibirori uko mwaka utashyiriye kuri iyo tariki dufashije n'ishyirahamwe risanzwe ryitwa Plan International mugabo navuga yuko umwaka tutashyiriye kuwuhimbaza nk'uko twaratuwuhimbaza kubera ingingo ya leta yashyiriye guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu ni umwaka ntitwashyiriye kuwuhimbaza mugabo mu bisanzwe ukuntu twaratuwuhimbaza twaradutegura ibirori tugatumira ababyeyi n'abana tugatumira n'abategetsi bo hasi tugategura udukino twigisha abana hama twagejeje gukina abana akaronka n'umwanya bakicara tukaganira by'agateka kabo mwese akatubwira experience abayemo tukagera tugahanura muri icyo gihe kora tubwira n'imana tugasanga turakoranye n'amashyirahamwe nka PPCM ishyirahamwe rigejwe ibintu by'abantu bagize na traumatisme bivanye n'ibyo babonye mu buzima tukicara icyo gihe ugasanga ayo nk'abana turiko turayabo nk'amadegure tugasanga ayo umwana akubwiye ibyabayemwo ugasanga ayo n'abashoboye guhura amashuri ugasanga ofisi yo jeunesse yaradufasha no gushobora kumenya abana bahebye amashuri ubwira turaye kubikosora kuyatega mu mashuri basiye kwishure nk'abandi hama n'abafite utugorane tumwe tukaraba ukuntu ino bwati abategetsi bo hasi bashobora gushika bashobora kubadodorera hirya no hino kugira barabe ko abana bashobora kuva muri ibyo bibazo barimo
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone dusi jambo sukura twumva
ndabumva
yego irindi zina aho uri
yego jambo sukura
ubise ikibazo cyangwa icyumviro
nikibazo n'icyumviro byose bikomeye ese nta kuntu bazasaba leta y'u Burundi polisi ikareka kubakura mu muhanda ayo mashyirahamwe yo nyine akikorera akazi ko kubakura mu muhanda kubera ko iyo nagiye mbona mu gisagara cya Bujumbura bagenda abapolisi bagenda kubakura mu nzira kubera ko bari abantu baba bazi yuko bari bukubitwe babona abapolisi bakanyica mu biraro tuya mugavura n'abana bakomeretse kandi wababaza ati ese uwaza akabaganiriza neza mwataha bakakubwira ati twe tuganirijwe neza twataha ariko impamvu tujya tubona abapolisi baza kudukura mu muhanda tukiruka ni impamvu z'uko dukubitwa nta kuntu leta y'Uburundi yahagarika kugenda kubakuramo ayo mashyirahamwe yonyine akikorera akazi kabo hariho amashyirahamwe y'abana turimo turapangapanga turimo turakora ariko mu minsi tugiye kudufasha kugira ngo tuze gukorera mu Burundi turashaka dufashanye nabo nyine kuko babonewe batangiye gukora baze badufate mu mugongo kandi batoherejwe itumike baze batugereye muri leta leta nabi twemereye gukora kandi twebwe ntituza tujye gukora turashaka tuze dukorane nabo nyine tukure bene wacu mu muhanda kuko byinshi nagiye mbona biva mu makimbiranire yo mu miryango burya amakimbiranire yo mu muryango niyo atuma umwana azerera ushobora gusanga abana bamwe babana na ba nyina cyangwa ugasanga umubyeyi yabuze umugabo we akajya gushaka undi mugabo yamara kujya gushaka undi mugabo wa mugabo akanga umwana wa mubyeyi wa mwana agafata umwanzuro wo kujya mu muhanda
ijo keshi nizyo njambona bituma abana baja mu muhanda ese biteguye gukora bafite icyo bagiye gukora kugira ngo ayo makimbirane yo mu muryango wanze bayahagarike cyangwa hari icyo bagiye gukora abo bana kugira ngo bave mu muhanda uko abana benshi baratubwiye ati twebwe muje mukatuganiriza mwadusubiza no mu muryango tugasubirayo ariko kuvuma kuvuma impamvu za polisi ntabwo twasubirayo
murakoze Dieudonné muhavuga iki
ko ndatseme cyane kuko abana benshi bavuye mu miryango kuko yarabivuze nuko abana baba bafite ibikomere biba bivuye kuri izo ngorane ziba zabaye mu miryango rero naho kumuri uwo muntu yobyorosha akabikora mu buryo bworoheje ntibica bituma ugonye n'abana basubira mu miryango iwabo kuko ikibazo cy'abana babaje ngibara muri kino gihe kora ko kumure ubusi cyo kimwe na cya gihe twatangura mu myaka ya 1998 ubu twe mu new generation tuko tugira iminsi yose mu myaka 20 tumaze dukora icyo gikorwa icyo gihe bari abana baje kubera intambara baje bahunze ugasanga bashaka kurondera gusubira muhiri wawe ntangorane bagiranye n'ababyeyi babo ariko uyu munsi abana benshi baza batawe sinzi ko bumvije byanavuze no muri Voice America mu makuru ndibaza abana bamwe bamwe bivugira bati jewe ngiye kwa usanga papa wanjye yararongoye undi mugore mama wanjye agiye kurongorwa handi aho nze hose barangirukana rero si ukuvuga ko iminsi yose inyishu ari uko umwana asubirwa nyine mu ibarabara icya kabiri sinibaza ko abana bareka gusubira muhira kubera ko abapolisi bakubise naho bishobora gushika ugasanga hariho rimwe rimwe aho abana bahohotewe n'abari kwaragageza kubasubiza kwatwara muri bijya bigo canke imbere yo kubasubizwa iwabo ariko ribaza yuko igihambaye yaravuze gikwiye cyane cyane nuko leta ifise iryo ruhara itaza kugira icyo ikoze kugira ngo abana bave mu ibarabara ariko uburyo bikwiye gukorwa nibwo bukwiye kurabwa neza yuko amashyirahamwe asanzwe abikoramo afite mu burambe babegera bakicarana bakavugana bati ni gute twokoresha ubwo buhinga mwamaze gukoresha icyo gihe cyose ibyo nibyo navuga ko bigihaze gato kuko turamaze kujama nama ariko ni gake usanga hariho igihe badusabye nka twebwe mu myaka dufise tumaze dukora muri kino gikorwa ngo dufashe mu buryo bufadika usanga kenshi tuza gufasha iyo hamaze kuba ikibazo rero nibaza ahanini ikihutirwa si uko ubwo nyine abana batarasubizwa muhiri wabo kushobora gusanga icyabatumye bavaye dufite nk'abana mu bigo ibyo by'iwacu usanga bahunze ababyeyi babo bahatse kubica bafite abana babiri baje bakomeretse ababyeyi babo mama w'umwe wese yamucumise akamuhusha ugasanga kubera ko yamusamye atarabyifuza ugasanga igihe cyose aborewe cyangwa agize ikibazo ushaka guhana uwo mwana rero inyishu yonyine si ukusubiza umwana muhira inyishu ihambaye nuko haba kwiyumvirana n'uwo mwana ingene atorerwa inyishu ituma ashobora kubaho neza akagira akazuba keza ariko ushobora gusubira muhira yavuyeyo kubw'ingeso cyangwa kubw'ubukene gusa agasubizwa muhira kuri icyo kibazo nacu cyogene izo ngorane z'imiryango zotorerwa umuti birashobora kuturengera kuko hari ibintu byinshi biba bituma kumuri iyo miryango abantu batumvikana batangemwo abubakanye rero nibaza yuko igihe umuntu ashize ingufu ngaha muri ibi byo gufasha iyo miryango asanga yatakaza ingufu zo gufasha abantu nibaza yuko hobaho no kugira ibigo byiza bifasha abana batagishobora gusubira muhira kuregwa hanyuma bagaheza bakasubira bakabahuza n'abavyeyi babo bakuze bashoboye kwiga amashuri niko tugerageza kubikora muri generation kandi turabona yuko bigira ikintu bishitseko
murakoze dufite kandi Rafiki ku murongo wa telefone Rafiki uratwumva
ndabona neza
irindi zina huri
ndi bigikara kandi ndi burundi mu Rwanda kunteka
ikibazo intererano
intererano nanze ndi kutabira bane dusanga abana agateka kabana niko bahizwe kabisa kandi abana bashu sanga buzuye imihanda cyangwa mu bisagara kubera batutse mu danisenye ariko nkatavuga yuko nko gufata bumvishije mu minsi yose ariko ndivuga ati abana bari mu bisagara cyangwa bajya abantu bagenda basabiriza kare kubasubiza mu miryango bavuyemo ukaruka katubeba neza kajya dusanga ese icyo kibazo ko usanga baragize ikibazo kugira ngo bahabwe nko muryango bakajya mu iyo gisagara babasubiza ese cyangwa bose kibagara hehe nkavuga yuko nayo mashyirahamwe agira nyine aba bana ko bakreyera nka indisitiri cyangwa ibintu nyine baba barakora bakabasha nko mu ruganda nyine bakaba barakora bakareba yuko bakwiteguye
murakoze even niyo mwunga icyo cyumviro cya Rafiki mu kibazo kwi
yeye icyo cyumviro cyane cyane ubishyiriye gatoyi
kuko kiko turabena minsi igaruka byinshi biba buri cyorokoro katisanga rugiye mu bintu rugusa nta byaba dufate nk'inkunga biyaya mutwe nk'abakobwa nabo bagasanga bagiye mu bintu by'ubuhumbu rero icyo nyine gushyigikira mugabo ikintu gito mbona ikintu nagiye kiko kirantangaza muno minsi ni umuvuduko w'abana sirtu aho mperehe aho musaza muri komine moho umuvuduko w'abana ku bintu byerekeye ibintu by'ubuhumbu biyaya mutwe kuva navuga ko kuva hatanguye ingurane z'imibiri na cumi na gatanu ndazi nk'abo jewe turi kumwe cyane cyane ni ukuri agateka k'abana karasize inyuma cyane ku byerekeye kubitaho kuko ndazi abana bamwe mu mirimo myinshi bazitangwa bakiri na bato cyane ni umuvuduko urenze rwose
nuko rero akaba nongera duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda ariko turahe turabangira ko saa moya n'iminota mirongo itatu tuzagaruka ku yandi makuru na Lidiane Nahazwe yakoze Fatuma Limasi Karara mwari kumwe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Joffi Mutagoma twe ntitwifurize kubandanya mu ryoherwa n'ijwi ry'Amerika.